imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero 19.22. Turamukije inshuti muri kumwe natwe kuri micro, muri kumwe na Fidel Niyongabo, umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiza cha COVID-19 kirabandanya kwiha ingamba inganda ntantunga mu bice bitandukanye byo ku isi n'akarere ka Afrika karimwo. Mu bihugu biteye imbere nk'ivy'i Buraya na Amerika biramaze gukingira abanyagihugu bavyo batari bake kubera bifise uburyo buhagije. Yamara mu bihugu bifise uburyo buke cyane cyane muri Afrika, urugero rw'abamaze kwicandagisha ruri hasi cyane muri rusangi. Mu bitegere vyanyuma bishikirizwa n'ishami ry'ishyirahamwe ONU rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS, igitigiri kizwi cyabamaze kwandura COVID-19 ku isi kuva icyo kiza gitangwe kwibonekeza ni imiliyoni 226,789,075, abo kimaze guhitana ni miliyoni 4,666,675, mu gihe abamaze gukira ari miliyoni 223,576,324 mu karere ka Afrika hisunzwe ibiharuro bishikirizwa n'ishyirahamwe OMS. Abamaze gutangazwa ko banduye umugera wa COVID-19 kuva utanguye kwiyadukiza ni imiliyoni 8,442, mu gihe abamaze gupfa ari abantu ibihumbi 204. Mu karere ko muri Afrika, bimwe mu bihugu byaho byarahagurukiye bikomeye ivyerekeye guhangana n'ikiza cha COVID-19, mu gihe ibindi bigikwega amaguru canke bigifata minene y'ico kiza. Nikiye cokorwa kugira ibintu ibihugu bigifata minene y'ico kiza canke bigikwega amaguru kubijanye no guhagurukira bikomeye bihindura inyifato yavyo, ivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Dr. Comer Konakuze yanonoso ivyerekeye indwara zifata abantu ari benshi carimwe bita maladie epidemique mu rurimi rw'Igifaransa ari Bruxelles mu Bubiligi, na Dr. Frank Nziza akurikiranira hafi ibibazo vy'amagara y'abantu n'ibibazo vya COVID-19 kuva igitangura ari Bujumbura mu Burundi. Batumire mbanje kubaramutsa.
Mwaramutse
muranyuva mwese. Ego, reka dutangurire ikiganiro. Ntangurire kuri Dr. Konakuze. Muravye ivyo bitegire bishikizwa ni shyirahamwe OMS. Ha dutangurire ku bitegire bitangwa ku rwego rw'isi. Mubona ivyo bitegire ivyerekana mu vyukuri iri tigiri nyakuri by'abamaze kwandura, bamaze guhitanwa n'abamaze gukira ikiza cha COVID-19, cyane ibitigiri biba by'aba abanditswe, abamenyeshejwe, abo bizwi bemejwe ko bafise iyo ngwara canke yahitanye.
Ego urakoze cyane, ngira ngo no mu raporo yo mesi ugiye kubiraba biranditse neza. Baravuga ati ibi ni ibitigiri mfata kibanza canke ibitigiri bitagiye bishyirwa hamwe, ni ukuvuga bikusanywa hakurikije ubuhinga bw'ingene dukusanya indwara zabonetse n'abantu bapimwe abapfuye canke abakize. no kuvuga rero bavuga yuko ni bitigirizo bamaze gupfa joba bishobora no kwikuba n'inshuro zibiri cyane n'abafashwe bakaba ari benshi cyane kuko hari ibihugu byinshi bigenda binyegeza ibitigiri by'umurengera kubera kumbure kwanga gufatirwa nk'ibyemezo bijyanye n'ubutungo bishaka kuzibirwa mbere bikaba n'ibitabyemera n'imumbo nyinshi tujya turabona ibitigiri nko mu bihugu bimwe bimwe bagenda babigabanya hakaba n'abandi babikora nyine nk'uko biteze gukorwa bakabyerekana uko biri turamaze kubibona cyane cyane mu bihugu by'i Burayi n'ibihugu bikenye byo muri Afurika n'ibihugu byo muri Asiya ariko henshi bagenda ibyo biharuro uko babibona bakurikije uko bo bagomba kujyana mu kurwanya icyo kintu.
Yego, umuntu aravye ibyo biharuro bishikirizwa na OMS ku karere ka Afrika yovuga ati ni mitende ariko nkuko muri ko murabivuga nuko ibitegere by'ukuri bitaboneka kubera ibyo mwari ko muravuga ko hari ibihugu amareta yaho agabanya cyangwa kanyegeza ibiharuro nyakuri ni impamvu izihe zitera iyo nyifato yo kugabanya ibitegere no kunyegeza kubwanyu?
Impamvu ni nyinshi ziratandukanye zigiye zitandukanye kuko ugiye kubiraba bibara n'igihugu ni ukuvuga ngo ndabivuga imbere ingene kigomba icyo gihugu kigomba gushyira imbere imigambi yo kurwanya icyo kiza. Hariho abatagomba kukirwanya bakerekana ko atakihari, hariho abakirwanya bagomba kurwanya mu buryo buciriritse nabo nyine bajya kwerekana ko bitigira bitari umurengera, hakaba n'abandi bagomba kurwanya nyezina bakerekana ibitigiri nyabyo ibyo bikaba bibona mu bihugu bitandukanye. Hanyuma ikibibako cyane cyane ni imvo derekeye politike zerekeye ubutunzi kuko benshi bavuga bati niyo ibitigi tukabishyira hejuru amafaranga yo kujya gufashisha abanyagihugu mu gihe ata mirimo bari ko bagiye nko mu mazu yabo yazohava bumurengera hama cyane naho bakavuga bati mbere twebwe tubona yuko gikinda nkuko wabishyigije mu bitigiri ngaha cica bake ni nk'abandi kwijyana ku bagifashe ni ukuvuga turazi uburyo bw'amafaranga ni kushyiramwo mu kurwanya icyo kiza ngo wari ubw'umurengera ugasanga rero politike n'ubutunzi byagiye kuba ari byo bishyigwa imbere gushyigwa imbere amagara ya kiremamuntu.
Ego nawe Dr. Frank Nziza ibyo bitigiri ubibona gute ubisigura gute?
Ego murakoze Fidel. Ibyo bitigiri nkuko mwabivuga ibyo bitigiri duhabwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu niko ni bitigiri biba byarashyizwe ahabona n'ibihugu bitandukanye mugabo ibyo bitigiri birashobora kuba bidahuye neza nuko bisanzwe byifashe ku rubuga. Hari imvo nyinshi, hari iza mbere yavuze mugenzi wanjye mugabo, hariho nk'imvo jeyindi novuga ubwa mbere na mbere hariyo imvo ijyanye n'ibipimo bishobora kuba bidakwiye abantu benshi badapimwa canke ndetse hariho n'abashobora kuba bagwara icyo kiza cya covid ugasanga nta niha n'umutwe ugasanga ari nk'uwo ntiyaharuwe mu banduye cyangwa ugasanga bibanye n'uko covid ishobora gufata abantu basanzwe bari bagwaye izindi ndwara ugasanga rero kenshi ntibitomoye neza ikiba cyahitanye umuntu mugabo hambavu y'ibyo hariho n'ikibazo cy'uko ikibazo cy'indwara ya covid 19 ari ikibazo novuga cyamaze kurengera ikibazo cy'amagara y'abantu kikaba ikibazo cyafashwe mu minwe n'amareta nubwo ngo cyamaze kuba ikibazo cy'ubutunzi kikaba ikibazo cya politiki kikaba n'ikibazo mbere novuga ko kiriho kiraba n'ikibazo kijyanye n'umutekano mpuzamakungu bivanye na intere cyangwa inyungu ibihugu bimwe bimwe biba bifise mu gutangira ibitigiri cyangwa biriya. Ego nuko jewe no bisigura ibyo biharuro.
Ego Dr. Akonakuze, umugambi wo kugwanya ikiza cha COVID-19 gushika ubu muri rusangi kwisi mbona gihagaze gute
akubwa yuko hari no dabura ibyo bihugu mu kwisi mu mice mikuru mikuru itatu hari umuce w'ibihugu bikataje ubona yuko bafashe ingamba zikarishye no kuvuga zikaze cyane haba mu maleta akaba mbere no mu bushyirwa bw'abantu no mu bantu bikorewe utwabo no kuvuga abakora ubushakashatsi nk'abo mbona usanga bari bakora ubushakashatsi bwerekeye icyo kiza hanyuma mbere ukabona amaragwatwara mu makora yarondeye izindi njanjo akaguma ari hasi hejuru kuko barabona ko ari kiza kibugarije kandi gishobora kuba mirira nabi mu byerekeye bya ubutundi byaba ukwishyira no kwizara kwabo hakaba rero n'ubundi mugwi w'ibihugu bafise ubwo bushake ariko bakenye batafise uburyo mu kuvuga ugasanga baguma barongera hasi hejuru byaba ibipimo yaba imiti yaba izo njanjo bakagura igihugu bikabigura mbere ibindi bikagura nk'imfashanyo ziriya zica muri za covax cyane izo baguze cyangwa izo bahawe n'ibihugu inshuti biciye mu mfashanyo ziriya mfashanyo bita rezede ura koperasiyo bilaterali rero hakaba n'ibindi bihugu rero ubundi mugwi w'ibihugu bagira bati twebwe icyo kiza tubona ko atari gihambaye kandi nta n'icyo kitubwiye kirekire mugabo reka twisunga abandi tuse kubivuga ku munwa tuvuge mugabo atagikoresha utabona ko harimwo ubushake burebure ugasanga harimo ubushake bwabigura intege ugasanga bariko bagenda gahoro gahoro mbere ugasanga hanini bariko barahimiriza abanyagihugu umugabo atabikoresho nk'uko mugenzi aje kubivuga ntaho bapimwa n'ugiye gupimwa ugasanga yisubira mu muryango uko yamye n'aho aba yakwamye cyane mbere ugasanga aguma agenda yanduza abandi atacyamira cyane naho ugasanga mbere hari n'abaperezida cyane abakuru b'ibihugu batanabyemera ko icyo kiza kiriho bakagira bati twebwe tuzoguma dukora uko twahora mugabo nta wundi byinyegeje inyuma kuko abapfa bamaze gupfa bakagaragara kandi abapimwa bakaba bapimwe niyo mpamvu tuvuga yuko abari inyuma izindi ngo zijyanye n'ubutundi zijyanye na politiki zijyanye n'uko abanyagihugu kumbe batabajijura bihagije kugira ngo bonyine basabe bashyizeho abatwara kugira ngo babakingire icyo kiza bimwe byewe
yego kuri urwo rugamba nawe Dr. Frank Nziza kuri urwo rugamba rwo kurwanya icyo kiza ubona gwifashe gute haba mu bihugu biteye imbere cyangwa mu bihugu bikenye na Afurika
yego murakoze Fidel urwo rugamba nk'uko mwabivuze rero kiza nagikurikiranye kuva kikivugwa mu Bushinwa mu mwaka w'2022 ni ukuvuga ngo ingamba zitandukanye zagiye zirafatwa n'ibihugu ikintu cya mbere nubabwira ni uko ikiza musanzwe cyarahwikiye ibihugu kubera cyaje ata gihugu na kimwe coba cyiteguye ari nacyo gituma kenshi ingamba zafashwe mu bihugu bitandukanye harabaye umuntu wavuga umutomboza mu ntango kubera ikirwa ikiza nticyari bwatahugwe nka neza ni ukuvuga ngo ibihugu bitandukanye byagiye biraza biratumbereza neza bivanye na n'ibyigwa byagiye biraboneka uko iminsi yagiye iragenda mugabo rero uko kukirwanya rero nabishyira mu mice ibiri kubera hariho murabona hari igice cya mbere cyo gukinga bimwe bavuga by'uku by'amajeste bariyeri byo gukinga kugira umuntu ntiyandure hakabaho n'iby'incanco hakaba no kuvura rero nyezina mugabo urumva kuvura kujya tubizi yuko atamuti n'ubu hari ibyo rero byace bituma igihugu no vuga bica mu migwi bivanye na mikoro bifite. Murabona yuko igihugu biteye imbere byace byihuta cyane gose kurondera ibikoresho byo kwikingira, kurondera amatohoza y'incanco, eka no gukoresha ibikoresho byo kwa muganga kugira ngo bashobore kuvura cyangwa bapfufaze bashobora kuba bafashwe. Ibyo rero byaciye bituma ibihugu bimwe bimwe bifite amikoro make, na cyane cyane ibihugu byo muri Afurika, usanga hariho nk'ibintu bifite ubukene bw'ibikoresho cyangwa n'amakuru adashikira abanyagihugu neza. Bica bituma rero hariho novuga ibihugu abantu bashobora kuza barapfa mu kayengera atawamenye neza ko bubabishwa na COVID canke ibindi. Rero ubu warumbaje ati ubu aho bigeze, ubaho bigeze nuko ibihugu mu nsanzwe ubu byagumye biri muri iyo mice ibiri. Hari ibihugu usanga baramaze gutahura abanyagihugu bose iby'ukwikingira, ugasanga abanyagihugu baramaze guhabwa incanco no guhakarira nahiga ejo nange ndaraba bivugwa nko muri Denmark, aho usanga abarenga 190 kujyana bamaze kuronka urucanco, baramaze no gukuraho n'ingingo zose zo kubuza abantu imyidegenzo, kuko bavuga bati ikiza bakaba n'abariko baravamwo bagisegurira bukebu. Mugabo rero twaranabonye hariho n'ibihugu byasa n'ibiriko biriko biratora inyishu icyo kibazo, mugabo ugasanga
ko
kiragaba mukatusanga bikiriko kirongerekana, kuko abantu basa n'abariko barijejara no mu bihugu bimwe bimwe byo muri Afurika no mu Burundi twarabibonye gato yuko gisa n'icyo gacariko kiriyongera muri iyo minsi. Ego,
murakoze. Reka tuze ku mirongo ya telefone. Dufise Claudio Bimenyimana. Claudio Bimenyimana, uratwumva? Claudio Bimenyimana, uratwumva? Alo Claudio. Alo. Claudio ntatwumva. Eka tubandanye niyo yagaruka ku murongo akatwumva, turaza kumuha ijambo ashikize icyumviro cyangwa abaze ikibazo. Hanyuma ngaruke kuri Dr. Konakuze, mwariko muravuga ko hari amaleta yahagurutse ahaguruka icyo kiza kukigwanya bikomeye n'ayandi agikwega ibirenge cyanke aka ntaye ntiherekane agafata minenego ntiherekane kwico kibazo ari kibazo gikomeye ku mpamvu mwasiguye zijanye n'ubutunzi na politique. Mugihe mu bihugu bikomeye nk'ibihugu by'Iburaya na Amerika bamaze gukingira abatari bake mu banyagihugu babo, nihagera igihe bagashika ku rugero bazaba bakingiye itegira binini, aho icyo kiza kizoba bakigwanije bikomeye ariko kikiri mu bihugu bikenye, ibihugu biri mu nzira y'amajambere na cyane cyane muri Afurika, iherezo rizoba irihe kuri mwebwe ku rugamba rwo kugwanya icyo kiza? Kizoba cavuyeho mu bihugu biteye imbere ariko kikiriho mu bihugu biri mu nzira y'amajambere, mubona hari aho kizoba cagiye? Bizogenda gute?
Icyo ni ikibazo gikomeye, kuko ugiye kubiraba ni kiza kiri ku isi yose, niho nyaganda ni isi yose. Njewe nkurikira ndaba nta gihugu naho byo bizingariye zawo zariya mu za Pacifique hari hanini za kalibura nka za Nouvelle Caledonie, ukaraba ziriya za Papua Guinea n'ahandi hose, ni ukuvuga icyo kiza gikwiye hose. Rero hasigaye ahantu usanga icyo kiza cidegembya ata rugamba na rumwe rwafashwe rwo kukigwanya, ni ngombwa kizosubire kize kiraba ikiza bijya twita andemi bibe mu bihugu, ni ukuvuga bite birajya mu bihugu hirya no hino, kubera babonaho aho cati ndahaza aho cadize kijyariye. Rero bivuga yuko ni naho ubona hariho umuntu yajya kugisira akanya bivuge ko ni ubona naho kiguma cihindaguranya kihindaguranyaho kiva ku muntu bija ku wunda ka chamira kugira ngo kirabe ko cyo yo covid 19 yabimiriyo simbakara igashinga imizi kugira ngo zira saka abantu benshi biyorohe rero bivuga yuko ibyo bihugu uzozanga kenshi bifite ingorane cyane cyane zo kurwanya icyo kiza kuko kizoza kirafata abantu cameho hanyuma usange mbere no mu bitaro usange no mu bantu bapfa hagiye kuba benshi mu bitaro bagiye kuzurana kuko coto ntigisubira inyuma kigenda buhoro buhoro umugabo kikaguma kiyongera ngirango nibyo tubona mu bihugu bya Afurika mu gihe catera bibaza yuko ari indwara zo irahandi bo bitabaraba ariko ubu turabona yuko ariho cugarije mbere gusumba n'ibihugu by'iburayi rero hariho ingaruka ni nyinshi ingaruka mpaya kaye na uvuga nk'enyi
mu bice ku mayange
sabe
yego mu bice ku mayange
no dusha ku mayange ingaruka nuko mwe n'ibyo bihugu usanga biboneka yuko bidafise intwaro ikingira abanyagihugu bwa mbere kuko iki ni kiza n'inkirwano rero iyo kiza giteye nturaba ngo ucishe babica ni batatu ni ukuvuga ahubwo urabe ibyo bikura kirwanya ingamba ufise icyo ni cya mbere icya kabiri ni uko kizoza cyahitana abantu kandi bitari bikenewe ni ukuvuga bitari ngombwa abantu bagapfa kandi bari gukingirwa bagapfa abandi bakarwara mu bitaro batari kurwara kandi ingamba zo kwikingira zarabonetse icya gatatu aricyo umuntu abona kinininya ni uko n'ibyo bihugu bizohava bifata ingamba zikarishye zifatira mwe n'ibyo bihugu ugasanga abantu babo cyangwa ugasanga n'imfashanyo ntibakizironka kuko nabo nyine bafashije mu kwisunga n'abandi ku isi yose mu kirwanya
yego Dr. Frank namwe mubibona gute mu gihe ibihugu bitaye imbere bizoba bimaze gushikaho bizoba byakingiye ibitigiri bihagije by'abantu babo mu gihe mu bihugu biri mu nzira y'amajambere ibihugu bikenye nka Afrika bizoba bikiri inyuma urugero rw'abikingiye bizoba rukiri hasi itahiro mona rizobirihe
Je bwa mbere na mbere ikintu no banza kuvuga nuko mu bisanzwe mu bintu bijyanye n'amagara y'abantu ntibyategereza kugira imbibe kubera na nyakiza nyine n'ikirabe imbibe kirarangwa gato kitarabye imbibe ari nacyo gituma nizumviye neza yuko aho hantu tutazohashika ko hazoba hariho ibihugu byo kuvuga ngo ibihugu ngo biteye imbere ngo byaramaze kwitunganya ngo bira ngo birakingira abanyagihugu babo hanyuma ngo hari ibindi bihugu nabyo bizoba byarasigaye nyuma ariho icyo kiza cyonyine kihari niba ziko ibyo bintu bitazanashobora gukunda kubera ubwa mbere na mbere nimba badatoca bugara imbibe Burundi nibaze yuko ahubwo icyokogwa ni uko mu gufashanya ku isi yose ibihugu ko bifashanya ahubwo icyo kiza ibihugu byose ko kigwaniza hamwe ibihugu biba bikeye imbere bigafasha ibindi bihugu kugira ahubwo nyarugamba turwanyirize hamwe hanyuma turutsingire hamwe naho hamwe ibyo bihugu hojyamo ibyo kwikunda ngo dufashe ngo abanyagihugu bacu ngo hanyuma ngo igihugu cyacu ngo tugikingire ngo dukingire abanyagihugu bacu ego niko biriko biragenda ubu bivanye n'amapolitike y'ibihugu ibihugu biriko bibanza gufasha abanyagihugu babyo mugabo jero nibaza yuko ikintu cya mbere umuntu yovuga kandi ku rwego mpuzamakungu ni uko ahubwo hoba ugufashanya cyane muri ibyo bintu byo gukingana cyane cyane mu guhanahana ubuhinga n'ibikoresho twabibonye hariho amashyirahamwe akomakomeye y'i Buraya aba ariko araza kugurura amahingure yo gukora ibikoresho ngaha muri Afurika kugira ngo bashobore kwegereza ibikoresho ibyo bihugu bikenye naho ubundi bwogo byo kuvuga ngo hariho ibihugu bizohava bikorera inyishu icyo kibazo byonyine ngo hagire ibindi bisigara inyuma bizokunda kubera nta gihugu na kimwe kiyugaranye abantu baguma batembera nta ikizere cha covid cyateza kuba kitagira indibe byo na nico nashikire
ego aku doctor kona kuze kubagonanwa no mu bihugu biteye imbere tubamwo Amerika Iburaya hariho igice kitari gito nka ngaha muri Amerika cy'abantu bagonanwa adashaka gufata izo ncancho batanga insiguro nyinshi cyane zirimo kuvuga ko izo ncancho zitaremezwe cyese n'inzego zibijejwe zivyo bihugu zukurekurira imiti ni ncancho gukora aravuga byinshi ico abagonanwa mubona ari kiye cokogwa kugira ngo bashobore kugondoka bafate izo ncancho mwariko murabivuga kugira ngo urugamba rwo kukigwanya rushobore gutera ruje imbere
urakoze nagiye n'undi mugenza ni kanzeri mushumbura ko iyo bateriye amagara hejuru umwe wese asamaguyiwe nuko uvuga ntuza gutabara inzu ya murundi iwawe uri kwirashya wera ku iwawe ije niko bitegeza kumera no kuvuga nk'aba baserukiye abanyagihugu cyangwa abanyagihugu bo ngaha bumvise incanjo zagiye mu kindi gihugu nabe ari wawe bataraze kandi bazikeneye nibaza kuyo leta abanyagihugu boca bayitemba kasi niko bimeze ngira ngo niko biringira warumvise incanjo zari zigiye menga zari zigiye muri Isirayeli cyane mu Bugirigi ziciye ku kibuga cy'indege cy'umutariyano baraziba barazigumya kandi leta irabashyigikiye ni kubera iki kubera baba bakeneye abanyagihugu babo kuzironka bwa mbere nuja gufasha uwundi utifashije hanigira kabiri nacyo ni uko ibyo bihugu byinshi bibuza kubera politiki ni ukuvuga ko bikenye niyo mpamvu ubona nka uwimeze ishami mpuzamakungu ry'amagara y'abantu riguma rigondoza mwe n'ibyo bihugu hari n'ibihugu tumaze kubona usanga n'abaserukizi babyo birukanwa kubera icyo kintu ugasanga mbere n'abashikiranganji b'amagara y'abantu barakungwa kubera icyo kiza ngira warumvise muri Tunisia warumvise muri mu gihugu cya Brezil ho hamaze gukungwa abashika babiri cyangwa batatu kuva kiza giteriye kubera bamwe bavuga bati reka tukirwanye ho turwanye ibindi bintu abandi nabo bati leta nayo iti oya kurikiza ibya politiki tukubariye urumva rero wa wundi agahitamo kwegura kuko akavuga ati jewe nateze kwishyuza umwuga uko ndawuzi iyo hateye ikintu none ko bimeze uko jewe ndatanze imihoho ntihaze uwundi yumva ibyo leta imutegetse adakurikiza ibyo umwuga umusaba
yego reka
ngarutse rero kuri icyo kibazo kindi
reka icyo kibazo undunge doktor turakiga kuko reka du hari umuntu aturindiye ku umwe mu batumviriza ariko umurongo wa telefone twumve ko ashobora kutwumva turagaruka kuri ibyo byo kugonanwa icyo kibazo ku murongo wa telefone dufise Norbert uratwumva
ego ndagumva cyane
Norbert uri he
gatanu kuri gatanu ndi Bujumbura mu Burundi
yego ufise ikibazo ubaza abatumire cyane icyumviro shikiriza
ndemye icyumviro shikiriza
yego
ko tugwana corona ndabyumva kandi n'ibintu ngira kamaro kandi n'umuntu wese akwiye kuyigwana atawukumire atawubyirengagije ariko ikintu cy'incanco ni ikintu maze kubona kidatahuritse neza ebo bihugu byinshi byarutura byaracandaza abanyagihugu bacu mugabo twama twumva abandura baguma bandura abapfa no gupfa barapfa je mbona uburyo maze kubona buri ko buratumikiza cya corona kikarandagata cyane no kwambara mask no gukaraba nibyo bikwiye guhimirizwa abantu cyane kuko naho mu Burundi ndamaze kubona hari nk'abantu basuzugura ibintu byo kwambara maske batabyitwararika cyane batitwararika gukaraba cyane ibya social distance usanga batayitwararika cyane ariko ikintu cy'incanco nama mbona hariho amashyirahamwe mpuzamakungu cyane ibihugu bimwe bimwe usanga byirukana n'abakozi kuko baticandagishije mugangibaza none izo ncanco zimaze iki mu gihe umuntu yicandagisha akaguma yandura urumva zoraba OMS irakwiye kuraba nimba by'ukuri zo ncanjo biriko biragwana ico kiza cyangwa cyacu biriko birafasha kuko sinje bora gutahura nge n'umuntu yo kwicandagisha inshuro zibiri ukaza wumva ngo yanduye none bamucandaza iki kwaru cyancu yaronka gwamufasha iki
yego murakoze kutimbiro cyanyu murakoze dufise kandi Cyprien Timote ntaho mvukiye ku murongo uratwumva Timote
ego ndabumva cyane
uri he Timote
ko ndi Karusi
ikibazo icyimviro
o ni cyumvi ni kibazo ofisi
mubaze
o ndafise ikibazo ukuntu ibintu biriko biraza kandi ahanze ahantu yatanguriye n'ubundi gumi bataka kwa kundi kandi bafise ubuhinga buhambaye ubuhinga hoba hariho ikinyegeje inyuma y'izo nsanto ye mbona yuko izo nsanto duhagarara hanyuma Imana ikaguma nyene iturabira nta kindi kibazo fise
murakoze turabashimiye yego yari Norbe na Timote niwe yari kavuga bwa nyuma Dr. Frank kubona bashikirije aba bariko batwumviriza bahamagaye twako turavuga bimwe byo kugonanwa ku byerekeye no kwinuba incanco baravuze nka Norbe yavuze ngo incanco ngo ntizisigurise neza ngo zimaziki ngo abantu bazifashe baguma bandura Timote ntaho mvukiye nawe nyine yaravuze ngo incanco hari ikintu cyo bacinyegeje inyuma yazo uko kugonanwa ntibiri gusa mu Burundi cyangwa mu karere cyangwa muri Afrika nangaha mu bihugu biteye imbere i Buraya na Amerika niki gituma abantu bagira binubira izo nshanjo ku bwanyu niki cyo kokogwa kugira bagondoke bazifate ku bwanyu
ego murakoze ubwambere na mbere jewe icyo mvuga ni ukuvuga ubwambere na mbere ayo makenga bafise ku ncanco navuga yuko afise ifatiro kuko ikintu abantu bamenye ubwambere na mbere ni uko izi ncanco za COVID-19 ntizisa n'izindi kuko gushika ubu ibyigwa tuba turiko turabona biriko birashikirizwa nuko biriko birerekana yuko mu bisanzwe izo ncanco biriko birakinga yuko umuntu yandura biriko birakinga ko umuntu yanduza ahubwo ahanini biriko bikinga yuko umuntu asinzikara bimwe bita reform grave bisigura yuko rero icyo kibazo cy'incanco mu bisanzwe buri gihugu cyose bivanye n'abanyagihugu bifise bivanye n'amagara ya kino gihugu kumwe na abasanzwe yifasha abanyagihugu mu bisanzwe n'ikibazo cyategerezwa kwigwa bivanye n'igihugu cyose ukungene cyipanze bivanye n'abanyagihugu bose ni ukuvuga bagashyira ku munzani bakavuga bati mbega ni ikihe gice cy'abanyagihugu koko bakwiye kuronka incanco ubu hariho nk'incanco nk'ubu hariho nk'incanco usanga nk'abana bari bakiri bato dufate nk'abari munsi y'imyaka 12 bitaba bimemewe ko bahabwa n'izo nshanjo hariho n'izishyira ku myaka 18 bivuga ngo iki rero nciye ngira ko ndaguha akarorero dufate nk'ungaha mu Burundi ufashe nk'abanyagihugu bafise imyaka iri munsi ya 18 usanga babara ibice 60% ku ijana nimba bitarenga sinibuka ibiharuro neza bivuga ngo iyo rero bavuze ngo batange incanco nibaza ko hari hakwiye kubanza gutangwa umuco y'abantu bagira abantu nk'izo ncanco ni gutuma bagira ngo baronke izo ncanco bigaca bituma rero hafatwa ingingo zifatiye kuri nyamuco uba watanzwe bivuga ngo rero kugira ngo ayo makenga byo mu bantu harakenewe yuko abantu bavuga urucanco rwose rugira ruje mu gihugu mbega ubwo rucanco nuruhe rukora gute rugenewe bande ingaruka mbi rushobora gutera n'ibihe nibaza ko hanyu ikibuze n'amakuru atomoye kandi yizewe atariko aratangwa neza nicyo mbona hanyini kiko gituma abantu bagira amakenga menshi kuri izo ncanco harimo n'ibihugu ego
nawe Dr. Konakuze kuri ico kibazo nyene ibyo byimvira bishikirijwe n'ikibazo gishikirijwe n'aba mu batwumviriza babiri baheje guhamagara
ego ndashimiye nawe na Timoteo ababigira ibibazo mbere nawe wari wabashyikirizwa cyerekeye abo bantu inyugu y'abantu haba no gahamu biteye imbere usanga mbere bagwanya izo nshanjo zimwe byeruye rero ngarutse kuri iki nunganira mugenzanje mu kuvuga urucanjo uko tubibona nibyo yavuze ati bararwa kandi bakanduka mugabo nubaha nk'akarorero iyo umwana acanjwe adasama canke ugasanga yacanjwe mugiga cyangwa ugasanga yacanjwe ibi twita ebola canke mbere ahino i Burayi baracanja ibi bya gripe yo mu gihe cy'ubukonje ni ukuvuga izo ndwara zose barazirwara ubwo uwacanja atashobora kuyirwara acaba akingiwe bugariye bwose ataho iyo ndwara yoca kanatsinda nubwo mucanje umuntu agiye kuraba mu buhinga bavuga yuko bikwije ibice 90% by'ugukinga ngira ngo abakurikirana iby'ubuhinga barabiye urundi rukaba u Rwambere rukina na taro kugera kuri 94-95 mbamara ibyo bice bindi 5 bicane 10 bishika ubwo mucanje ni ruheze ngo rukingira abantu ni ukuvuga ucanje abantu 100 haravamo 10-5 nubwo baba bacanze kandi bacanze urucanjo rwiza mubwo abazoheza bakandura iyo ndwara cyangwa bakayanduza kubera ukumbe batashoboye uwo muti utashoboye gukingirwa na kwijana cyangwa abo bantu nabo batashoboye umubiri wabo utashoboye kubyara biturutse ku rucanjo ubudahangarwa abasoda bakwiye nuko umuntu yobyumva ubwa mbere hanyuma kubona rero bandi nawe ikindi nacyo tubona yuko urucanjo rufite akamaro ni ukubera abo bapfa urabibona ino barandura benshi cyane mbere nko mu gihe cy'umwaka uheze mugabo njye urabona bapfa ni bake cyane baragabanutse gusa hanyuma mbere y'ibice byinshi cyane ibice birenga 98% hanyuma abajya mu bitaro niko kuko iyo rero badashanje abantu bo baba ibitaro biba byararengewe ngo yamwaribonye mu Buhindi aho abantu bava ku nzira ugasanga bagenda kurondera kujya mwuka bicana umwe wese arondera kurondera umwuka ujya oxygene ku murwayi wiwe ugasanga ibitaro byararengewe abantu basigaye babashyira mu masitade gutyo twabibonye hirya no hino ibyo rero mu bisanzwe umuyobozi kiratabonerwa niyo ugomba kwishikako hanyuma agaheza agahabwa izo nshanjo kugira kuko tubazi neza ariko zikinga yuko abantu bagwara bagasinzikara cyane bagapfa kandi turamaze kubona ubushakashatsi dukora ubu aho tubigejeje ubu turabona yuko abarenga 95% bari mu bitaro basinzikaye ari abantu batigeze baronga umushanjo na rumwe ibyo nabyo rero biraheze bikaduha icyo cyigwa kitwereka yuko urucanjo ari ingirakamaro
yego tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Elize Muhatari uratumva
ndiye ndabumva cyane
uhamagaye urihe
ndiye mugende muri Kenya i Nairobi
ufite ikibazo baza abatumire cyangwa icyumviro ushikiriza
yego bo abantu batowe batwe mboremenga ibyo byirukanze ntacyo bitubariye kubera ko bamwe bagenda bibaza yuko ubwo rukingo rufite izindi ngorane niba tubira rero uri nk'umuntu muto bibaza yuko kwiteza ubwo rucanjo atangorane byosere kuko n'abadukurira kuvuga yuko baba bakwitunda nabo nyine tumaze kuraba kereka abantu bakuru bakwiriwe bisanga bose barabiteje rero icyo nuhamagarira abantu bato batuzagiwewe nibaza yuko bagenda bakiteza ubwo rucanjo kugira ngo bakingize nabo
murakoze cyane murantunga murakoze cyane turashimiye kuri icyo cyumviro cyanyu radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nukuvuga kuri kilohertz 211 835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2 n'igice kugera saa 3, no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 211 835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku kiza cha COVID 19 kibandanya ku bisiba kubica bigacika mu makungu. Twatumiye Dr. Com Konakuze yanonoso ivyereke indwara zifata abantu ari benshi icyarimwe bita maladie epidemique mu rurimi rw'Igifaransa ari i Bruxelles mu Bubiligi, na Dr. Frank Nziza akurikiranira hafi ibibazo by'amagara y'abantu n'ibibazo bya COVID-19 kuva igitangura ari Bujumbura mu Burundi. Reka tugaruke ku mirongo ya telefoni imbere yuko tubandanya kuganira kuri icyo kibazo n'abatumire. Dufise Théogène Ndwayezu. Théogène Ndwayezu, uratwumva?
Ego, ndabumva neza.
Uhamagaye urihe Théogène?
Ni Kigali mu Rwanda.
Ufise akabazo ubaza abatumire canke icyumviro ushikiriza?
Aya ni icyumviro.
Yego.
Ku bantu batarabasha kurondera cyangwa se kubona inkingo, basabaga ko babishyiramo umuhate kuko inyungu ni izabo mu by'ukuri. Abo bitinya ngo inkingo ngo zirabamugaza, umwe ngo zibatera ibibazo by'umugongo. Yaba mbabwire ko ibyo ngibyo atari byo, kandi urebye ahanini ni inyungu zabo, cyane cyane ko ari ubuzima bwabo buba bubareba, ni inshingano zo kubukurikirana. Nicyo gitekerezo nari mfite.
Turabashimiye ku gitekerezo cyanyu, murakoze.
Murakoze.
Ngaruke ku batumire, ngaruke kuri Com Konakuze, Dr. Com Konakuze. Abantu babiri bahejeje guhamagara, Elise Muhatari na Théogène Ndwayezu, baravuga ko ikibazo cy'ukugonanwa gufata izo ncancho kiri mu cyane cyane mu bakiri bato, uko babivuze bagahamagarira abakiri bato kurabira gufatira akarorero ku babakurira bo bariko bafata iki kibazo, batagifata minene gura bifata ko ari ikibazo gikomeye, akaba ariko baronsa akaryo kuronka izo ncancho bazifata. Ivyo vyimviro vyaba babiri bahamagaye mu bivuga kwiki? Alo Com?
Araba nabo nyine nka banyagihugu cangwa se abaturage bo uyo Théogène ari mu Rwanda, no kuvuga nuko twabivuze nisubiye inyuma gato ku abantu bakurikirana indwara z'ibyaduka, muribuka yuko igihe bavumbura agatera indwara bita hepatite B ifata igitigu canke umwijima mu Kinyarwanda, no kuvuga mu Bufaransa baraje rucanjo, hama Abafaransa baraje mu mabara bari imihanda barabyamagana, ibyo ni ibintu bigaragayo hadutse ikiza burya abantu baba bakiteguriye haba mu mitima haba mu mutwe, n'abo bakuru ntibaba bakizi, kikaza nk'icaduka. Hanyuma iyo wagiye urabona ko tugeze tukiga uko cagenda cigaragaza, hanyuma hakihuta kuciga ingene kimeze. Abanyarwanda mucita imiterere yacu niba Théogène Ndwayezu akiri ku murongo,
bakiga
imiterere yacu kugira ngo hamenyekane, kigwe kimenyekane ingene kimeze, ingene gifata abo gifata, igihe kimara mu kwica umuntu, gisagute uturemangingo tukigize n'utuwe kugira ngo bamenye bakica ibyo byose byagiye byigwa mu mwanya muto cyane ni n'urucanjo rwagiye rwigwa mu mwanya muto cyane hanyuma izo ncanjo rero y'abantu bari batanzwe bamagana incanjo zose iyo migwa irahari hirya no hino ku isi batigira bagomba gucanjwa na ibyo ni ibintu biriho ariko ugiye kwa mu by'amagara y'abantu iyo abayagijwe bavuze bati tubona yuko gucanjwa biri mu gukinga ubwandu no gukinga ingene uwo mugera wihindaguranya hamwe no gukinga bapfa no kuvuga uwo mugambi wo gukinga abanyagihugu hari umugambi utomoye nka munsi umugambi wa woroshye cyane cyane mu kubungabunga no gukingira impfu n'indwara ziturutse kuri bimwe n'ibyo bintu rero iyo umuntu agiye kubiraba injanjo z'icyo kiza bavuga ati cyazanye hari abavuga ko cyazanye n'abantu hari n'abavuga ko cyagiye kugira ngo gihonye isi bareke kubyara kijye mu ngobyi kijye mu turemangingo tw'abantu bavuga ibintu byinshi cyane nibyo rero iyo hari umugambi wari wose ntiyabura abikika mu kiza kugira ngo bawugurizemo narirya ibi bya rezo sosiyo no kuvugira ibyo by'itumanaho byo mu makuru yasakaye isi yose ubu rero icyo gituma ubona abantu bavya bati bamwe baza ariko ni bake cyane ubu tugera tubona hagabanuka ni ibihugu bike no guha nk'akarorero ubu ni ibihugu nka bibiri bitatu kimwe cyose ni kubera ubukene caremeye ko abikorwa twabo boza bagakora ako kazi gucanja abantu imihayiti ariko ibihugu nk'u Burundi ibihugu nka Eritrea turabona yuko hariho n'ibindi bihugu byinshi mbere usanga n'abakuru b'ibihugu bagondozwa n'abanyagihugu bo batanabishaka tuvuge nko mu gihugu cya Brezil
tuvugecyarabuze
abantu benshi nuko rero nubivuga
yego reka tugaruke ku mirongo ya telefone Reverien niyo ngabo araduteye akamo Reverien uratwumva
yego ndabumva neza
Reverien uhamagaye urihe
mpamagaye ndi Bujumbura mu Burundi
yego ufise ikibazo icyumviro ushikiriza
kubera nje mu byanyo byanyo bakigenze reka mbaze ikibazo uta
yego
ndagira mbaze muri abo batumirwa mwatumiye
yego
turaze ibi bya COVID-19 hari ibihugu bimwe bimwe usanga urucanco bashaka kubigira nk'itegeko
mubandanye ndabumva
ego urucanco bashaka kumera nk'itegeko nagira mbaze rero ko gufata abantu bakicanciza nk'itegeko donc bakaba vaccine bikaba obligatoire ntabwo ari kurengera uburenganzira bwa kiremwa muntu
murakoze ku kibazo cyanyu ego hari nagomba gusozera
ego ikibazo cyanyu ni icyo nabaza ko uko basaba ko vaccination yoba obligatoire atari kurengera agati akazina muntu haba muri East Africa baravuga ko bishobora kuba itegeko ariko murakoze kwishyira no kwizana ibyo ntibishobora guhonyanga agati akazina muntu mu bundi buryo bundi
yego reka Dr. Frank nziza abishure Dr. Frank
yego murakoze ego ego muranyumva
ego
ego
reveria rakoze arakoze cyane kuri icyo kibazo ciwe jewe nishino guha ubambere na mbere nkuko nariko ndabivuga na jewe sinshigikiye na gato yuko urucanco rwotangwa mu kivunga abantu bose nta kintu na kimwe gifatiwe ko jewe navuze yuko urucanco ndarushigikiye mugabo gutumberezwa kuri bamwe bita ubwa mbere na mbere mabamwe bita le personne à risque abantu baba bashobora kubangamirwa cyane akaba aribo bahabwa urucanco kuko hariho ibyigwa byerekana neza yuko hariho ibice bimwe by'abanyagihugu bitoba bikaba byerekewe cyane n'ubwo rucanco bivanye n'ibyo nasiguye imbere. Hanyuma kucerekeye agateka kazi na muntu, icyo ni kibazo nibaza yuko gishobora kuba ari kinini cyane rwose, kubera iyo haje ibibazo by'amagara y'abantu byerekeye isi yose, hariho ingingo zimwe zimwe zifatwa kugira ngo hakingirwe abanyagihugu muri rusange. Nk'ubure hariho ingingo zimwe zimwe zishobora kuba zahonyanzwe mugabo kugira ngo hakingirwe benshi gusumba nk'ubure abashobora kuba batariko barabyumva. Nk'ubure biba nabi iyo hariho abatanguye kubikoresha nabi nk'ubure ku zindi ngo zitabarize zo gukingira amagara y'abantu. Icyo kibazo cyaba nuko nocishura nk'ubure ibindi cya ndabishikiriza mu nyuma.
Yego. Nawe Dr. ko nakuze kuri icyo kibazo cya Reverend mu cyishura gute?
Yegambe kamushimire Berie azwagikora cyiza cyane, kuko ni kibazo twari tuvuga kiri hagati yuko abantu bakingirwa nuko bakingirwa ubushake bwabo. Hanyuma mugenzi ashize araheze kubivuga neza, niko twabitangiye no ngaha umugabane w'i Burayi, abantu bagomba gukingirwa n'abantu babona yuko badakingiwe bakandi icyo kiza bafite amahirwe menshi yuko kibahitana. Ni ukuvuga abarwaye indwara zidashyira n'iyo wacu barahari, hariho abafite imyaka y'izabukuru iyo barahari nubwo atari benshi cyane, ariko nk'ibice bibiri n'igice kujya kuri bitatu barahari. Hanyuma hariho n'abantu rero usanga bakora nko kwa muganga bama bavura abo bantu barwaye indwara, nabo nyine ni abantu baje mu bantu bahangamiwe ubwa mbere ku murongo wa mbere n'icyo kintu. Abo rero n'amategeko nta buhinga, kuko baba ari abantu bagiraniwe babangamiwe. Ni ukuvuga barabi basobanurira hanyuma bakababwira bati ntuza kuvura abantu mu bitaro nawe wasiga ubuzima, ni ukuvuga nawe ugomba kwikingiza. Urumva muri icyo gihe ntabyo kunyinyurana ngo nagateka ka muntu cyangwa ibindi, kuko ni ku neza y'abantu. Hanyuma rero hariho n'abandi bantu maze kubona bazana ubwandu bwinshi ugasanga nibo bayikwiragiza hirya no hino kandi nabo batarwara, nabo rero bakeneye kubatoza barayanduza bahawe urukingo, kuko abahawe urukingo biramaze kugaragara yuko banduza ko migera y'indwara bari mike ntibaheza ngo bayanduze cyane, kandi iyo migera ntiheza ngo yihindagure ngo tubibone. Ubu rero ibyo nabyo bituma rero abantu bitabira injajo arizo ngingo mu Abanyarwanda ko bazita, rero bakagerageza kugira ngo abantu benshi bashoboka bakingirwe barenga ibice 20% cy'abo bantu bashobora kuyandura cyangwa bakanduza abandi, kugira ngo igihugu kigire abantu bake ubwandu buke kandi bongere bagire n'abantu bafite amagara meza nk'uko byateza ubwenge. Rero kuvuga yuko ari agateka ka muntu ibyo binagoye mugabo kumbe byagoye kumva ku bantu bamwe bamwe. Iyo hari kiza ni ukuvuga ni ikiza cy'isi yose, naba ari kiza mbere cyafashe igihugu kimwe cyangwa intara imwe cyangwa ikomini imwe mu kinyarwanda bw'umurenge, ni ukuvuga abo bantu bategereza kurwaniriza ikiza hamwe haba ibyo bita solidarite dalarite. Ni ukuvuga iyo hatabaye kurwaniriza ikiza hamwe, ni ukuvuga icyo kiza nikiba kiriho kirarwanya, kuko cyamaze kuba ikiza si umuntu avuga ati jewe nshaka ni ukwitsira narwaye nta ngorane ndi umwe mugabo, ni kiza kiraba abantu benshi ukigwaya cyanduza abandi. Urumva rero ukwikingira gusaba bose, iyo rero gusaba bose nta wewe utegerezwa kugira ibyo bitwita solidarite n'ubwo utaba bikuraba, mugabo ukagerageza ukavuga uti ko kituraba twiteze twese reka mpa amahirwe bajya sinda abantu kuko ndakeneye abantu, ndakeneye gusabana, ndakeneye kujya mu bantu, ndakeneye kujya mu isoko, kujya mu isengero, kujya mu ishuri, kujya kumva inama mu bikorwa bya politiki n'ahandi hose. Rero ukeneye ibyo ugiye kudurica abantu urumva uranduza biheza ngo bibe byiza. Ni nayo mpamvu ubona gukingira bose niho abantu ahubwo baba bihaye agateka bubahije agateka ka muntu gusumba kubyanka.
Yego, reka tuze ku ruhara rw'imbuga ngurukana bumenyi. Twari ko turavuga mu kubyerekeye gutanga amakuru abakurikirana ibintu bavuga ko kubijyanye n'ikiza cya COVID-19 harimo amakuru menshi ayo by'abantu abaha amakuru atari yo kubijyanye n'icyo kiza. Dr. Frank Nziza, uruhara rw'imbuga ngurukana bumenyi ubona ari ihe ngaruka ruko rugira ku rugamba rwo kurwanya COVID-19 muri make?
Ego muri make uruhara je nevuga yuko ubumenyi ngurukana bumenyi ari imbuga ifite ubugi bubiri bukeba. Hariho uruhande rumwe ishobora gufasha yuko abantu baronka amakuru menshi atomoye kugira ngo barwanye icyo kiza cya COVID-19. Aho ndafata akarorero je baha mu Burundi ndi mu bantu ba mbere batanguye gushikiriza amakuru ndabikishije mu dusanamu ndiko ndasigura mu Kirundi. Icyo kiza cya COVID-19 byarafashije abantu benshi kugira ngo bagitahure. Mugabo ku rundi ruhande hariho bimwe bita amakuru y'ubeshi nyine bakunze kwita fake news biza bihubya acana abantu bose bigatembera ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye. Ugasanga rero biriko birahubya abantu, ugasanga ariko hakwiragizwa ibihuha kuri COVID-19 bigatuma bicivutu abantu, ugasanga bariko bafata ingingo zisindikaza amagara yabo kuruta kwikingira. Mu majambo make navuga ko ari imbuga itaye ubugiriri.
Ego nawe Dr. Konakuze, tugiye kurangiza mu kanya, nashaka ndabaze mwavuze ko mu bihugu bigonanwa abategetsi badafata ingingo zikomeye zo kurwanya COVID-19 babigira nk'uko mwabisiguye ku mpamvu nyinshi harimo iza politike z'ubutunzi. Kurikirana ibintu bavuga ko bakoresha ku mpamvu za politiki birabonekana ngaha muri Amerika, hariho abanyapolitiki babikoresha nk'ikigwanisho ku nyungu zabo bwite politiki, bagahuvya abanyagihugu bakabaha amakuru atari yo kuri ico kiza. Niki mubona cokogwa kugira ngo abanyapolitiki nkabo kubiriza nk'ivyo nka COVID-19 hari n'abavuga ko iki tari cyanyuma hazoza n'ibindi bishobora kuza birusha ububi kurusha iki? Mwobabwira iki mu majambo make cyane tugiye kurangiza mu kanya?
Ego ibyo biri hose ku isi hose, iyo habaye ega n'inkingwano ni nko mu ngwano, iyo habaye kiza nk'iki no kugwana no gutabona gusa. Hanyuma rero abikamisha baba benshi babe ku mbo za politike, ku mbo z'ubutunzi, ku mbo mbere z'imigwi bajya bita force negative, ni ukuvuga imigwi itoba, biragaragarira hari. Ino rero icyo tubona cyane cyane ni uko huba gushyira hamwe, ni ukuvuga gushyira hamwe mu by'ubuhinga, mu buhinga bagashyira hamwe abantuye politike bakabyumva bakumva ko amagara y'abantu, ni ukuvuga abahinga bakumvisha abanyepolitike, abanyepolitike nabo bakabategeka. Mu nyuma n'ibyo bihugu biseta ibirenge bikigonanwa biri inyuma, haba ku njaje n'ibindi, bakagerageza bakaruka abahinga babo, aho ko bugenda bakuvuga ku maradiyo cyangwa bagatangariza abanyagihugu bati birabasha, ni umwe wese kandi ari ikiza n'ejo bundi leta niyije imbere mu kukigwanya. Iyo tumaze kubikiza si indwara ifata umuntu umwe umwe hamwe ajya gukoresha mituweli cyangwa agakoresha amafaranga yiwe akenda kwivuza
wenyine.
Iyo cyitwa ikiza ni leta, rero leta yubika abahinga bayo ahantu bagaheza bakayiha
turabashimiye
inyishu kugira ngo bagerageze
bakigwanye
badatandukanye bari hamwe bose.
Murakoze cyane. Hari mu kiganiro muri Sangato ariko turavuga ku kiza cya COVID-19 kibandanya ku inganda no kugira ingaruka zikomeye ku banyagihugu mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Twatumye Dr. Konakuze yanonose ibyerekeye indwara zifata abantu ari benshi cyarimwe bita maladie epidemique mu rurimi rw'Igifaransa, ari i Bruxelles mu Bubiligi. na Dr. Frank Ziza akurikiranye hafi ibibazo by'amagara y'abantu n'ibibazo bya COVID-19 kuva igitangura ari Bujumbura mu Burundi. Ndabashimiye mwese mwakurikiranye iki kiganiro, abahamagaye bagashikiza ibyumviro kababaza ibibazo, namwe mukunda radio Ijwi rya Amerika ntibagiye rero aba batumire twari dufise uno munsi muri iki kiganiro. Tubasezeye mwese tubifuriza ibihe byiza.